Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19.22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ndabaramukije rero mwese nshuti banywanyi ba Radio ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya nkuri kumwe nanjye Eugenie Mukankusa wasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanayabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. U Burundi nta mpungenge zo kwirukanwa mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC kuko bwiteguye kuriha ibirarane bufitiye uwo muryango.
Igihugu cy'u Burundi igihe coba kitarishe ayo mafaranga ari umwaka umwe kandi kikaba citeguye kuriha.
Uwo ni Ministre Ezekiel Nibigira ushinzwe iyinjira ry'u Burundi muri EAC ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura mu Burundi kuri uyu wa gatanu. Muri Kongo ho impunzi z'abarundi n'abaturage b'abanyekongo bahinga mu kigobe cya Rusenda kiri muri teritwari ya Fizi bahangayikishijwe n'ubujura bumaze iminsi bwibasira imirima yabo. Naho abahanga babiri b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS batangiye mu Bushinwa uruzinduko rwo gutegura nketi kuri virusi ya corona. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Inzego zishinzwe umutekano muri Uganda zirashinjwa guhohotera abanyamakuru n'abanditsi muri iki gihe icyo gihugu cyerekeza ku matora yo mu mwaka utaha wa 2021. Diane Ninahazwe adufitiye inkuru.
Ishami mpuzamakungu rijeje gukingira amenyeshamakuru Comité pour la protection des journalistes CPJ Mufunyafunyo yemeza ko amatohoza ryakoze yerekana n'imiburiburi amenyeshamakuru n'abanditsi 10 bamaze guhohoterwa muri Uganda kuva no mwaka ugitangura. Umuce wababangamiwe nabandika makuru canke ibitabo vyerekana ibitagenda neza mu butegetsi bwa Kaguta Yoweri Museveni amaze imyaka 34 ku butegetsi nkuko iryo shirahamwe ribisigura. Umwe mu banditsi batanzwe kwa karorero yivugiye ubwiwe ko yamaze iminsi 5 aho hoterwa mu nyubako z'ubushikiranganje bujeje umutekano. CPJ yemeza ko kandi hari abamenyesha makuru muri ico gihugu bayibwiye ko ubu ugukora uwo mwuga mu mwidegenzo bisa nk'ukwiheba. Iryo shirahamwe rifise icicaro i New York muri Amerika ryemeza ko ryabajije abajejwe ivyo bibazo barimo umuvugizi wa polisi Fred Enanga n'umushikiranganji wo gutanga amakuru ariko bose bahitamo kutishura. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda ategekanije mu ntango z'umwaka uza wa 2021. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku ruhande rwabo bakomeje kumvikanisha impungenge z'ukudazoshobora kwiyamamariza bihagije. Basanga ingingo ya leta ibuza amakoraniro kwerekiza ca virusi ya corona izokoreshwa naho bidakenewe kugira ngo urubuga rwabo rwa politiki gugagwe.
Abahanga babiri ba OMS ishami rya ONU ryita ku buzima batangiye mu Bushinwa uruzinduko rwo gutegura anketi kuri virusi ya corona. Thomas Kamirindi.
Aba bahanga babiri umwe ni inzobere mu ndwara z'ibyorezo undi ni inzobere mu ndwara z'inyamaswa. Umuvugizi wa OMS yabwiye itangazamakuru ati ubu bari mu kirere mu ndege bategerejwe i Beijing muri weekend. Baherekejwe n'abandi bakozi basanzwe ba OMS bo kubatera inkunga mu kazi kabo. Umuvugizi wa OMS yasobanuye ko bazaganira n'abategetsi b'Ubushinwa n'abahanga b'Abashinwa kugira ngo bategurire inzira irindi tsinda rinini ry'intumwa za OMS rizajya gukora anketi nyakuri. Bazavugana uko iri tsinda rizaba ryubatse, ibice by'Ubushinwa rizasura, igihe rizahagerera, ibikoresho rizakenera, ibyo rigomba gukora muri anketi nyakuri n'igihe rigomba kuzamara mu Bushinwa. OMS ishaka gusobanukirwa neza uko COVID-19 yavutse, niba yaravuye ku nyamaswa ikinjira mu muntu n'iyo nyamaswa iyariyo. Abahanga benshi bakeka ko virusi ya corona yaturutse ku gacurama inyura ku yindi nyamaswa bataramenye iyariyo mbere yo kwanduza umuntu. OMS yabikeka ariko ko Ubushinwa butavuga ukuri kuri iki cyorezo nk'uko ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibivuga. Hagataho umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Ghebreyesus ejo yashyizeho itsinda ry'abantu b'ingeri zose bazashungura neza uburyo isi yitwaye ku bikorwa byo kurwanya COVID-19. Iri tsinda riyobowe n'umutegarugori Ellen Johnson Sirleaf wari umukuru w'igihugu cya Liberia kuva mu 2006 kugera mu 2018 n'umutegarugori Ellen Clark wahoze ari minisitiri w'intebe wa Nouvelle-Zélande kuva mu 1999 kugera mu 2008. COVID-19 imaze guhitana abantu hafi 560,000 ku isi yose, abandi bagera kuri 1,12,300,000 barayirwaye, nk'uko kaminuza Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigaragaza.
Igihugu cya Libya cyasubukuye ibikorwa byo gucukura peteroli byari bimaze amezi atari make bihagaritswe. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Sosiyete icukura ibitoro ya Leta Libyan National Oil Company yatangaje ingingo n'umunsi kwa gatanu izosubira kwimbura no gushorera ibitoro hanze y'igihugu inyuma yuko ihagaritse ibikorwa byayo mu kiringo kiri hafi y'amezi atandatu kubera intambara yaciyemo igihugu kubiri. Iyo sosiyete imenyesha ko bizofata igihe kugira umwimbu usubire ku rugero wariko imbere yaho. Ivyo kubera ibikoresho vyo kwimbura ibitoro vyononekaye. Igihugu ca Libya gifise ibitoro vyinshi cane bizwi mu butaka bwaco kurusha ibindi bihugu vyo muri Afrika. Umuyobozi mukuru w'isosiyete y'igihugu yimbura ibitoro muri Libya, Mustafa Sanala, yarakiye neza ingingo yo gusubira kwimbura ibitoro. Avuga ko ari intambwe ikomeye mu gusubira kunagura ubutunzi bw'igihugu. Ibitoro n'iryo soko rikuru ry'amafaranga y'agaciro avuye hanze y'igihugu ca Libya kironga.
Radijwi ya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru noneho mu karere tuhereye ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kanya gashize yatangaje ko yiteguye gukorana n'ubuyobozi bushya mu Burundi kugira ngo bashakire hamwe umuti w'icyatumye umubano hagati y'ibihugu byabo uba mubi. Yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda.
Hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje, biratuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye, ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka. Abayobozi bundi nicyo bashinzwe, politiki nziza n'ikivuga, ubundi bitubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bagahahirana, ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira. Nicyo tureba rero, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki nibariho baganisha. Twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza, kuko ariko bikwiye kuba bimeze.
Inkuru irambuye kuri icyo kiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagiranye n'abakoresha imbuga nkoranyambaga turayibagezaho mu makuru ya cataha. Leta y'u Burundi yatangaje kuri uyu wa gatanu ko yiteguye kurihaha ibirarane byose irimo umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba EAC. Mugenzi wacu Pierre Cavenyo Nkuru mu Rwanda afite inkuru irambuye.
Ku munsi wa mbere w'iyendwi, ijwi rya Amerika ryashikirije inkuru ivuga ko u Burundi n'igihugu cya Sudani y'Epfo biri mu nzira yo kwirukanwa mu muryango wa Afurika y'ubuseruko EAC kubera amadeni y'intererano ibyo bihugu biheranye. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura kuri uyu wa gatanu, umushikiranganji w'u Burundi ajejwe yinjira gico gihugu mu muryango wa EAC Ezekiel Nibigira yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuriha ibirarane vy'amadeni yose giheranye.
Igihugu c'u Burundi igihe coba kitarishe ayo mafaranga ari umwaka umwe gusa, kandi kikaba citeguye kuriha nk'uko byari bisanzwe bigenda iyi myaka yose yaheze igihugu cy'u Burundi kiri muri uno muryango. No kuvuga rero yuko atampungenge n'imwe iriho kubijanye n'ingene u Burundi bugiye kuriha ayo mafaranga.
Nawe biruko amakuru ijwi rya Amerika rifise ava mu biro bikuru bya EAC yemeza ko Uburundi buheranye ay'imyaka hafi 2 arenga gato imiliyoni 15 z'amadolari ya Amerika. Isoko ry'amakuru ryacu gishimikije urutonde rw'ingene ibihugu bimaze kuriha amadeni. Aho ni mu gihe ibindi bihugu nka Kenya atadeni na ritoya gifise, u Rwanda, Ubuganda na Tanzania navyo bikaba biriko biraheraheza kuriha ayo mwaka uheze kugira ngo bitangure kuriha ayo mwaka mushasha watanguranye n'itariki imwe z'uku kwezi kw'indwi. Ku mwaka igihugu kime cyose muri bitandatu bigize uwo muryango kibwirizwa kuriha imiliyoni 8 z'amadolari ya Amerika. Amadeni y'ibihugu bibiri Uburundi na Sudani y'Epfo yatumye ubukene bwiyongera muri uwo muryango nk'uko bivugwa n'abashingamateka ba EAC. Mu nama yabo yabaye kundwa iheze, abo bashingamateka batumye inama shikiranganji kubwira urwego rw'abakuru b'ibihugu maze abo nabo bakoresha ingingo z'ijana na 43 n'ijana na 46 z'amategeko ya EAC zitegekaniriza ibihano ibihugu bitariha intererano. Muri ibyo bihano harimo ko igihugu cananiwe kuriha intererano gishobora kwirukanwa mu muryango wa EAC. Umushikiranganji w'Uburundi ajejwe EAC Ezekiel Nibigira yemeje ko ataragera ko igihugu ciwe gifatirwa ibyo bihano kuko kitarananirwa kubahiriza amategeko agenga uwo muryango.
Kuva igihugu c'Uburundi cinjiye ku mugaragaro mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, kiragerageza gukora uko bishoboka kose kikihatira na ntaryo gushyira mu ngiro ibyo ciyemeje no kugira uruhara mu bijanye no gushyira mu ngiro imigabo n'imigambi y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, hatibagiwe no gutanga intererano isanzwe itegekanijwe n'amasezerano agenga ishyirahamwe ry'ibihugu muri Afrika y'ubuseruko.
Kwa bw'umushikiranganje Nibigira, icihutirwa su gufatira ibihano igihugu kanaka ahubwo no kunagura imigenderanire muri ako karere. Yibutsa ko Uburundi burabanageza na EAC.
Tumenyesha bene igihugu bose yuko igihugu c'Uburundi gisanzwe gifitanye imigenderanire myiza n'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, kandi ko gifitaniye mu buryo ubucanke buriya imigenderanire myiza n'ibihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe hamwe n'inzego zose zikomoka ku ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko.
Naho biruko Uburundi ntiburabanageza n'igihugu kirongo ngoye uwo muryango wa EAC uyu mwaka kigatwara n'inama shingamateka arico u Rwanda. Icyo bikoze aho yarahirira gutangura amabanga yiwe mu kwezi guheze, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yiyemeje kunagura imigenderanire n'ibihugu bigize ako karere.
Kuva kera bwa mu Burundi twarutse kumva ko abarundi baza gukora ibuganda abandi bakaza gukora aho twitima namba muri Tanzania. Turakwiye kubandanya uwo mugenzo tutitwararitse guhesha izina Uburundi mu makungu biciye mu migenderani isimikiye ku gutsimbataza umwumvikano hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu no hagati y'Uburundi n'amashyirahamwe atandukanye. Ibyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu by'iterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoye.
Kuri uyu wa kane umushikiranganji ajejwe EAC yari yakiriye mu biro iwe abashingamateka baserukira Burundi muri uwo muryango. Ikibazo c'intererano muri EAC kiri mu byo baganiriye hamwe n'ibindi bijanye n'intambwe Uburundi bugeze ko bukura karusho muri uwo muryango nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji abajejwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Burundi twerekeza muri Kongo aho impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bahinga mu kigobe cya Rusenda kiri muri territoire ya Fizi bahangayikishijwe n'ubujura bumaze iminsi bwibasira imirima yabo. Muri ibi bihe impunzi zimaze amezi atatu zidahabwa ibifungurwa na programu ya ONU yita ku biribwa PAM. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu Rusenda.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abakongomani bahangayikishije nuko bajya gusarura imyaka mu mirima yabo iri mu kigobe cya Rusenda ndetse no mu misozi yunamiye inkambi. Bagerayo bagasanga bajura baribye bimwe mu bitegwa birimo imyumbati, ibijumba, amateke ndetse n'imboga.
Buje nararondiriye abana niyungunganya kugira ngo ndabe ko nojya gupokera nayo imyumbati nayo yajya imituntu hari ngo jeje n'umubembe nsanze basoromye abarundi bene wacu babisoroma kubera inzara. Banyibye amateke basanga bayaranduye n'imyumba zitari bwere zanga yaranduwe yose. None je nabuzeyo nshe nayo mira singira abarundi abashyira ubu maze amezi ane sindapokera ukono kuri jere numba numba ni watume wajimata suje wadukuye tangi ase nimbe yati ya Barundi iwa piseko ukuni kyo wagira iwa yoyi iyo wagirira uwaronde utaronde dupuye rumwe mwe tugiriki ababyeyi tuwe tulabana base ase ya tuta nga simunya atari iwacu nule tugire gute iba yiye bo tugira
ndagiye kuraba umurima w'ibijumbo nsanga wose bawumaze ubugira kabiri ndagiye kuraba inyimba tonda yirimye nsanga batwaye uruhande rw'inyimba niki babaze nikindi ubu busuma buhari burapa ku bintu badahe baradufasha ngaha ugenda kuraba so warimye n'utarimye basonze kumwe
Byangandura Christian numwe mu mpunzi z'abarundi aba mwishira mu riharanira amahoro hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri amye yuko ubu busuma buvugwa mu mirima bushobora gukurura umwuka mubi hagati y'impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiri
kandi bazaki mibano vraiment iragiye kuba mibi mibi cyane mibi gose biturutse cyane cyane kunzara ibarizwa ngaha mu nkambi rero kugira umubano mubi ntutose kare kandi bazako kimwe cyomanza gufasha ari uko boza n'imfashanyo bagafasha aba bantu kugira ngo bibe nabukebuke na mitende iboneke kuko aba bantu batwakiriye biranagoye ingene umuntu mwakiruka muhindaro kugeza uno munsi ukuntu bahora bari mabo babakongomani bagenda mu mirima yabo bakarimo gasano ku murima uri kuramara umwaka uramaze imyaka ibiri ariko uno munsi bariko baduga bariko baja mu mirima bagasanga imirima yarandaguwe yibwe uretse mbere n'umubano mubi hagati y'abakongomani na twebwe impunzi n'umubano mubi hagati y'impunzi gusa bonyene uri kuraba kandi hakaba n'umubano mubi hagati y'abakongomani uko nimo bakongomani harimo bariko barafatwa bibye biturutse kukuba nabo baribwe agasano kasanga murima wiwe ba wibye wose nawe ntazoreka murima wawe uwo murundi nawe uri impande yawe mwari muhererekanije ko wimbura gatusanga rere zo muhuriye niyo mu murima bafise imipanga bafise n'amacumu kuko birwo birafata inzira yaho we ugenda mu murima ugiye kuraba umurima wawe urabe ingene umurima umeze cyangwa ugende kurarira wa murima utusanga nawe nyene kuza kwiba kwa zatanye igipanga gazatanye n'abandi bantu ugasanuka biteye ikibazo nkuko twumvise ko hari n'abazana n'amabuyi bakamanza gutera bari mu mirima kugira biruke ama basorome
Emmanuel Ntirampeba n'umuyobozi w'urukiri impunzi z'abarundi muri iyi nkambi yemeza yuko kwiyongera k'ubu bujura kwaturutse gutinda kw'imfashanyo y'ibifungo gushiramwe rya pamu rigenera impunzi
ubusuma by'ukuri nta kindi bumva ko atari uko ifungurwa zatebye kuba zoboneka cyangwa se zotangura abona ko abantu bariko barakwiza amezi atatu bataronse ifungurwa abo rero kuri benshi ugasanga bari babayeho kuri twatundi baronka ahandi bakaronka ari uko bagiye gukorera abandi bantu b'abakongomani ariko ubu buzi bwafungutse umuntu gace usanga ntaca afise ari naho arenganye ku murima yabona umurima umenga umeze neza agace yumvira ko ako by'ikigombo kimwe yoja guteka uyu munsi yumvira yuko ejo arahindura ugasanga none yagiye mu murima asoroma nko kumenga umurima ni gwiwe ariko hanini ikibazo ni ico cuko njya zatebye kuba ziboneka kandi rero bimaze kuba ibyo ugace usanga rero abantu benshi bagize na wa mutima mwe wo kuvuga ati naka wo arafisire kananje nzorome kugira nanje simve
mwumenya yuko impunzi zo muri inkambi ya Rusenda na Murongo zimaze amezi agera kuri atatu tanku ngayo imfashanyo y'ibifungurwa zihabwa n'ishyirahamwe rya pamu aho pamu ivuga ko uku gutinda k'ubufasha bw'ibifungurwa kuri izi mpunzi byatewe n'uburyo busha iryo shyirahamwe ryatangije bwo gutanga amatelefoni azaza anyuramo amafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziri muri Congo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda noneho uyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa karindwi nk'uyu munsi mu mateka habayeho turashyigezwaho na Venuste Nshimiyimana
Umunyakenya usiganwa ku maguru Yobeso Ndieki yatunguye isi abaye umuntu wa mbere washoboye kwiruka metero ibihumbi cumi ni ukuvuga kilometero icumi mu gihe kiri munsi y'iminota makumyabiri n'irindwi ubwo hari ku itariki ya cumi z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu hashize rero imyaka makumyabiri n'irindwi bibaye Ndieki yanditse amateka igihe yari yitabiriye imikino mpuza mahanga beraga kuri stade ya Bisle Oslo mu murwa mukuru wa Norvège yahise ajya kwisonga ryabirukanka metero ibihumbi 10 mbere yuko yesera umuhigo i Oslo undi eki yari yagiye mu mikino mpuza mahanga ya Olympique yabereye i Seoul muri Korea y'Epfo mu mwaka w'1988 no yabereye i Barcelone muri Espagne mu mwaka w'1992 ariko ntiyagira umudari atahana mu mwaka w'1991 yagiye mu marushanwa mpuzamahanga abereye i Tokyo mu Buyapani atahana umudari wa zahabu nyuma yakuye undi mudari i Zurich mu Busuwisi yirutse metero ibihumbi 5 mu minota 12 isegonda rimwe n'ibice 82 ubu hobese undi eki afite imyaka 59
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC urunani sana rede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi rwatangaje ko abarugize bakiri hanze y'igihugu biteguye gutahuka mu gihe bahumurizwa ko umutekano wabo utazahungabana mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije umushinga ntahe Jean Minani uyobora sana rede muri iki gihe abanza gushingira ku ijambo perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje arahira
yego twa kwicara ijambo yavuze ayijambo cyangwa ariko hari n'ibindi wumvije uwo mugote reka turabe ko ibyo avuze azomushyira mu ngiro nari kwitaha twebwe twashaka gutaha nta muntu n'imwe ndashaka asubira iwabo kuko aho turi mu gihugu cyacu ni mu Burundi kugira ngo dusubire mu Burundi ni uko tuganira akatubwira neza yuko icyo twahunze tuzobisangaho kandi ko atangorane z'ukushaka kudufura bufuri na buhoro cyangwa kutubwira nabi bihari umurundi rero uri mu nzu wese ahari arose icyo cyizera akaronka akizezwa ko ashobora gutaha atatse inzu mu gira nabi ntangireka kutuzotaha ntangireka ko umurundi wese atazotaha kandi abarundi bose tubahamagarira gutaha twarindiriye rero ko ibyo yavuze abishyira mu ngiro na cyane cyane arabe neza n'abajya bapfunzwe bapfunguye ubusa bapfunga ibyiyumviro byabo babacungure cyo turabona n'ibimo birakorwa bebe rero ku bwacu nta ngoba nta ndeka ubwo tuca gutaha
mwavuze ko mu gihe hoba ibiganiro ariho mushobora gutahuka mu gihe yotuma nk'intumwa ya leta igiye kubajijura gutahuka aho niho utahuka
cyo wabigize twokwicara hamwe tukamwumviriza tukababwira ibyo twifuza hanyuma tubyumvikane twotaha
mwavuze ko ari ibintu byabateye amakenga mu ijambo yashikirije ibyo bintu ni bibi
mu byatuteye amakenga gata ku bintu by'abakoloni nk'uko mengo twikukiye nk'uko mengo imyaka 58 tumaze twikukira abakoloni ntibaturetse abayitwa abakoloni ntibaturetse nibyo ubukoloni bwarahabaye kandi bwagize nabi mu bihugu byinshi byarikukiye kandi bimerewe neza nta ngwana bufise twakwama turira mu by'abakoloni turare imbere dukora ibikorwa byacu twiteze imbere twihesha n'agateka nabo nyine badusomere tubasomere nabo badusomere mu bintu byaduteye amakenga ni imvugo yagarutse ko niko twita ngo abapedefe akantu umengo harimo nk'uko umengo aravuga ati nta muzuza mwebwe ntimukira abarundi ntimuri abarundi nk'abarundi mwebwe dufise umunyagihugu w'umurundi nk'abandi ariko byo nibaza yuko reka ari imvugo yari mwarabwira abanywanyi biwe arumvise intumwa tugahura n'intumwa zacu tugaganira twumva notuma icyizero kigaruka n'ubwoba bushira hanyuma tugataha
ariho abanyapolitiki batari bake bakomakomeye bari bahunze igihugu ariko batahutse batarinze gusaba ibiganiro abantu bashobora kwibaza ko muba muri ko mushyiramo amananiza
abo bantu ni bande
hari nka perezida ntibantunganya muri azi ko atahuze ari mu gihugu kandi atekanye
perezida ntibantunganya burya yari yagaganiriye nabo yaraciye gutaha atagaganiriye nabo kandi nk'uko mubizi yaravuze yuko atari yahunze ko ntacyo ngo yahumba wumva yuko yatandukanye turi turemera ko twahunze kandi twari ko twahunze abatahutse nibo bashobora kuvuga niyo ngurani seti nawe nyine ntabwo yari impunzi na gatoyi kandi nawe nyine yaciye mu biganiro kugira ngo atahuke nta nubwo yari impunzi noneho kwe gusa twahunze tubakizi abarundi benshi bari mu buhungiro ni benshi none abantu bahunze ubwo atahunga ubusa muri bajya bose harimo abahunze bari ku butegetsi barandi ko atahunga ubusa n'umugabo arinze ava mu rugo rwiwe abafishe yatinye mu gihe rero batamuhumurije ko icyo yatinye yamafise ubwoba twese dusaba nuko gusa niyaba azopfundikire azoronje intumwa tugahura cyangwa nawe nyine munsi ya yatembereye ko ntazoguma mu Burundi ngo agume yiyuganiye ko azotembera aranaha tutuma ko tuganire tumubwire ibitubakiye kandi tuzotaha nta mananiza twe dushyiramo mu gutaha ushyira amananiza mu gushaka gutaha iwabo nta mananiza na gatoya dushaka gusa
uko niko nabyumva nuko yobahanka inama mukagira inama ntabwo ari bya biganiro bimeze nk'ibiganiro byigeze kuba hagati y'abarundi atatu byavuyemo
ukwicara hamwe misi yose n'inama iyo abantu bose bagiye inama barimo baraganira ibyo nakubwiye bikozwe twebwe twotaha
navuze kandi ko hariho n'ibintu mwashimye mu ijambo yashikirije nyuma yarahiriye kubanga yo kurongora igihugu ivyo mwashimye navyo ni nk'ibi
yavuze ko atakamunze n'inzusi izosubira kuguma hanze kandi yari yatubwiye ko agiye gushiraho leta mbyeyi sinzi yuko yashize hariyo mbyeyi cyangwa ko azoshiraho iyindi ariko burya jewe ntabwo nja mu kuvuga abantu ngo akuzokora nabi azokora guca twe turavuga tuti uwo ari we wese naho umuntu yamwicera ko azo ari mubi yahora ari mubi adashobora gukora ibikorwa byiza reka turabe ibyo bazokora abantu na cyane cyane harimo ibyo gutahana gutahukana impunzi gutahukana wibwe abanyapolitike twaje guhunga bagakushiraho n'imitahe ya politike niyo mitahe bakayikura aho twubwiye barimo arerekana koko yuko ashaka ko dutaha reka turabe ibikorwa azokora ko nyine azoba azogira leta mbyeyi irabanagihugu ko umunyagihugu azoroka ijambo ko umunyagihugu atazosubira guturubikwa ko atamuntu azosubira gufungirwa ubusa ngo yagize ngo yavuze ibi cyangwa yavuze ko ari mu muganga uwo n'uwo ibyo ntitwabona bitari bimwe biragenda neza tuzoba nazo tubibona n'isi yose tuzobibona kandi tumusaba yuko yokwiyugurwa ntagume yiyugaranye wari washoguranya n'ibihugu bibanyi cyangwa ibihugu by'amahanga ububirigi n'abandi abakoroni ibyo ntabireke akore ibikorwa aje kubikorwa aje kubikorwa yiguruwe ntawe uguma yiyugaranye
mu gihe nk'uko mwabivuze iyo nama yoba hagati ya leta y'u Burundi eka canke leta y'u Burundi ikabarungikira intumwa ibaha ikiganiro igihe mutahukira mu Burundi ni nka ryane
nibarungike n'ejo nabarungike n'ejo tuganire nitwahegeza gutaha aha nta ngwane hari nta munsi kuva uri aho tuzohereza kose duhegeje nibarungike ejo ku wundi bamungu tuba twahegeje undwikurikira tuba twatashe kuba ko twiteguye nta ngorane dufite zo gutaha duhumurijwe ibyo dusaba arabizi reka twasubira turamaze kuganira nawe ari umukuru w'umugambwe baramutumye kuri intumwa yatumye intumwa i Nairobi barahuriye n'ahandi twahuriye n'intumwa ziwe arahatabizi twaraganiriye barazi ibyo dusaba kandi ibyo twakora ntibyandi ari ibintu bihanitse cyane ibintu bigoye gukora n'ibintu bisanzwe birimo n'ibyo yemeye birimo ibyo twasaba ni kubishyira mu ngiro gusa twemeye ko azobishyira mu ngiro gusa nta kindi nta nzitizi dushyiramo nta zihari nta leta dushaka kwinjiramo yiwe yewe nta leta ashaka kwinjiramo tuzomusaba ngo ashyira muri leta rero tuzomusaba abazobisaba ngo babone bakwiye ko bakazi ko n'abarundi asukaba hako n'abarundi abatakaje ibyabo byononekaye barabe kuyo batunganiriza nk'abarundi ibyo byose n'ibintu dushobora kuvugana n'ibintu nta muntu yahunze ahunga ikintu yishobora ngo ndatashe batamuhumurije ntibikunda
hari abarundi benshi bavuga ko ubutungane ari ikintu gihambaye cyane rwose ariko mwavuze ko abantu bose bafite imitahe bobibakura ko ubwo bwoba ari ubutungane nk'umuntu yagize ibyaha bobimukura ko adaciye imbere ya sentare
ariko urabona nifatire ko bavuze ngo nagiye muri kudeta siho narindi ni kuhaba hari umuntu w'umutare ngo bavuga ngo naragiye ubu ndatamba abo bamukora kuri we yaranjyohewe cyangwa ataryohewe cyangwa baje kuraba igituma naryohewe ariko hashyizeho umutahe kandi benshi muri twebwe n'iyo mitahe basize abandi nabo bababuye ibyiyumviro byabo none ko abantu bari banse ko nyakwigendera nyakubahwa urumva yumva kuri urupfu rwe rwatunezereje imana igira ibyayo turekeraho umuntu avuga ati sinifuza ko wabandanya akanga akajya mu ibarabara muri politiki yo sikoroso batwambugira umutahe none ko twafacharaje icyo abantu bapfuye cyaragenze uharaje indege cyashaje iyo mitahe ntakikivuze none n'uko bayirose ariko kwikubikura kuko icyo bapfa cyarahenze cyarahenze n'icyo kirani cyabantu twinshi ntacyo twibye ntacyo twononye twanse gusa ko umuntu arenga icyo twemera mu kuvuga amasezerano ya Arusha.
Nchoti banywanyi ba radio Ijwi rya Amerika na hadusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimiye cyane kwa mwaduteze amatwi. Ibiganiro